Mandanya kumviriza ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mwaramutse inshuti bakunze muzindukanye natwe mu biganiro vya kino gitondo kuri mikro muri kumenejwe Diane ni nahazungiye kwashikiriza makuru tubafitiye tukayahera kuyagezweho ijya nino ku isi na mgenzi wacu Aloise Bigirimana.
Urakoze Diane, turahera mu yavugwa mu karere. Igihugu cha Uganda ejo kuwa kane caregetse ko ivyaha birimwe ivyiterabwoba no gufasha iterabwoba ku bantu 15 bagirizwa kugira uruhara mu mabombe yaturikijwe ku mugwa mukuru Kampala n'ahandi mu mezi ya 11 n'ukwa 12. Ibitero vyahitanye abantu bashika kuri 6. Umuhari w'iterabwoba wa leta ya Kiisilamu ucuditse n'umuhari ADF ukorera mu buseruko bwa Congo niwo wemanze ko ari wo wakoze igitero cyo mu kwezi kw'11 hamwe n'icabereye ku nzu y'uburiro. Ibitero byo mu mezi y'icumi n'11 byatumye igisirikare cya Uganda kirungika inteko mu buseruko bwa Repubulika ya Demokarasi ya Congo mu mpera z'ukwezi kw'11 kugwanya umuhari w'iterabwoba ADF. Imenyeshamakuru muri Nigeria bitangaza ko gisasu caturitse mu gisagara Maiduguri mu buraruko bushira ubuseruko bw'ico gihugu ku munsi wa kane hari mu gihe Perezida Muhammadu Buhari yari akihashika mu rugendo rwiwe rw'akazi. Imenyeshamakuru bikorera muri ako karere bivuga ko abantu 5 bafuye abandi 8 barakomereka. Bivuga kandi ko Perezida Buhari ataco yabaye nta murwi wigambye ico gitero, ariko abanyagihugu bo muri Maiduguri bavuga ko bakeka ko ari umuhari w'iterabwoba wa Boko Haram usanzwe umenyerewe gukora ivyo bitero woba waragikoze. Ibihugu byo mu burengero bw'isi birenga kuri 10 ejo ku munsi wa kane ryarasohoye itangazo rigaragaza ishavu cy'uko hari abacangiro b'Abarusiya bakorera kompanyi ya gisirikare Wagner batanguye kuja muri Mali. Ibi bihugu byagiriza Uburusiya kuba aribwo butanga ibikoresho bya gisirikare bifasha uwo muhari. Ibihugu vyo mu burengero biri mu rugamba n'abajihadiste muri Mali bigizwe na Canada, Ubudagi, Ubufaransa, Ubwongereza byavuze ko bidashigikiye irungikwa ryabo bacangiro ku butaka bwa Mali. Bubaye ubwa mbere ivyo bihugu vya Buraya vyemeza ko abo bacangiro batanguye koherezwa muri Mali inyuma y'amezi atari make bagabisha leta ya Mali, ariko ntibavuga nimba bazoca bakura inteko zabo muri ico gihugu. Leta zumwe za Amerika ntiri mu basinye iryo tangazo, ariko umushikiranganji w'imigenderanire n'andi makungu Anthony Blinken mu ndwi iheze yaragabishije Mali kutakira abacangero b'ikompanyi Wagner. Yavuze ko bibaye bishobora kuzibira amafaranga agenewe gufasha Mali hamwe no guhungabanya umutekano w'igihugu.
Washington, ijwi rya Amerika.
Abimukira bashika kuri 4 barafuye jo ku munsi wa kane igihe bwato barimwo bwibira mu mazi mu izinga rya Antikythera ni mu buraruko bw'Ubugiriki. Ibi byavuzwe n'abasirikare bakorera mu mazi muri ico gihugu. Iryo sanganya ryo ku munsi wa kane jo ryakurikiye irindi nk'iyo ryabaye ku munsi wa gatatu aho bundi bwato bw'abimukira bwibiye mu izinga rya Folegandrose buhitana bashika 3. 13 baratabawe mu gihe abandi barenga 10 bataramenyekana irengero nk'uko bivugwa n'abategetsi b'Ubugiriki. Ikigo c'ishirahamwe mpuzamakungu cita ku mpunzi HCR kigereranya ko abantu barenga 2,500 bafuye canke baburirwa irengero mw'ibahari bariko baragerageza kwinjira ku mugabane wa Buraya kuva mu kwezi kwa mbere gushika mu kwezi kw'11 kuyu mwaka. Hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ikigo kijeje kwemeza ibifungurwa n'imiti FDA mu funyafunyo y'Icongereza caremeje ikoreshwa ry'ikindi kinini cya COVID-19 cyahinguwe n'ihinguriro ry'imiti ryaha muri Amerika ryitwa Merck. ni nyuma y'umunsi umwe ico kigo cemeje ikindi kinini cya mbere cya COVID-19 cyahinguwe na Pfizer. Iki kinini cya kabiri cyitwa Monupiravir kishobora guhabwa abantu bakuze basanzwe bagendana izindi ngwara zikomeye igihe bafise ibimenyetso bya corona. Uyu muti nturemegwa kubafise imyaka iri munsi ya 18. Ikigo FDA cyavuze ko mu bahawe icyo kinini 70% gusa aribo binjiye mu bitaro. Leta zumwe za Amerika iri kuritegurira ibiganiro n'Uburusiya, ibiganiro bishobora kuzotangura mu kiringo cindwi nkeya. Ni mu gihe ibihugu byo mu burengero bw'isi biriko byagiriza Uburusiya kubandanya burungika abasirikare babwo ku rubibe na Ukraine, kandi ko hari ubwoba ko hashobora kwaduka intambara. Abategetsi ba Amerika bavuga ko Amerika yiteguye mu biganiro vya kidiplomasiya vuba mu kwezi kwa mbere biciye mu nzira zinyuranye. Uburusiya bumaze igihe bushikiriza amakenga ko ibihugu byo mu burengero bw'isi hamwe n'ishyirahamwe OTAN biriko biragerageza kwegeranya inteko zabo ku rubibe rwabwo. Mu kiganiro n'amenshi makuru i Moscow ku munsi wa kanejo, Perezida Vladimir Putin w'Uburusiya yavuze ko Amerika isa niyifise ubushake bugaragara bwo kuganira ku makenga y'Uburusiya ajyanye n'umutekano ku rubibe rwayo na Ukraine. Uru ruhagarara rwatanguye muri iyi ndwi igihe Perezida Putin yasaba yuko inteko za Ukraine ziva ku rubibe.
Arize Bigirimana, urakoze kuri ayo makuru yose waduteguriye ukawuheje kudushikiriza. Aya n'ayandi nibutse abakunzi b'ijuru rya Amerika ko ashobora kongera kuyasanga kuri wezitatu akaburungu radio yacu vewa akaburungu com. Nongere ndabashimire komandanya kumviriza ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Mu Burundi muriko mutwumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 25, 31 na 41. Mu Rwanda aho turi kuri FM ijwi rya Amerika 104 n'ibice bitatu. Incamake y'amakuru avugwa mu karere k'ibiyaga bigari. Ubu naho abategetsi b'ibihugu bigize umuryango w'akarere ka Afrika yo mu buseruko EAC mu mfunyapfunyo kwa gatatu w'inondwi baremeje ko Repubulika Demokarasi ya Kongo yo kwinjira muri uwo muryango.
Iyo nama yabaye abakuru b'ibihugu bagaragaje yuko bose ari akoro bemeranye na Kongo. Iyo niyo ntambwe ya mbere, ariko akaba ariyo ntambwe ikomeye kuruta izindi zose.
Uyu ni Tom Umulisa, umwigisha muri Kaminuza y'u Rwanda, akaba anakora ubushakashatsi ku muryango w'ibihugu byo mu karere ka Afurika yo mu buseruko. Iyo nkuru iri mu zo tugaruka ko handi hato. Muri ano makuru kandi tuza gukwitira muri Kongo neza na neza mu ikambi ya Murungwe irimo Abarundi bahunze. Turaba uko bariko bitegurira iminsi mikuru iheza umwaka. Sangwe ikaze. Noheli nziza kuri mwese muja mwatanguye kuyihimbaza nshuti bakunze ibijuru rya Amerika. Amakuru y'iki gitondo reka tuyahere mu karere aho indongozi za EAC zemereye ku munsi wa gatatu Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kwinjira muri uyu muryango igizwe n'ibihugu biherereye mu karere ka Afurika yo mu buseruko. Intambwe zisigaye kugira ngo ico gihugu cinjire icese hama kibone kuba nk'umuryango yemewe 100% muri EAC. Frederic Nkundikije yazibajije Tom Umulisa, umwigisha muri Kaminuza y'u Rwanda, akaba anakora ubushakashatsi ku muryango w'ibihugu byo mu karere ka Afurika yo mu buseruko.
Kuvuga ngo n'igihugu gisabye kwinjira mu muryango, hari ibisabwa kugira ngo kibyubahirize, kikabanza kikadepoza, kikabyubahiriza, bakabona ko cyabyubahirije. None iyo nama yabaye ejo, aho abakuru b'ibihugu bagaragaje yuko bose ari d'accord bemeranye na Kongo, iyo niyo ntambwe ya mbere, ariko akaba ariyo ntambwe ikomeye kuruta izindi zose. Ni ukuvuga ngo iyo barangije kwemera yuko igihugu kiba mambure, bose bakaba bari dakoro, ibyo bavuze bijya mu nyandiko, yajya mu nyandiko, hanyuma inama y'inzego bireba, z'abaminisitiri barebwa n'icyo n'izindi nzego, bagashyira mu bikorwa icyo abayobozi b'ibihugu bavuze. Ni ukuvuga ngo nubwo leta iriya twayita etape ya mbere cyangwa intambwe ya mbere, iriya niyo ntambwe ikomeye muri zose. Iyo bivuzwe nka kuriya bijya mu nyandiko, hanyuma institution cyangwa ibigo byashyizweho gushyira mu bikorwa bikabishyira mu bikorwa. kugeza ibyanjye n'ibyemezo
birashobora gushika ko inyigo yafashwe n'abashikiranganje isubizwa inyuma canke idashyirwa mu ngiro.
Iyo babivuze nka kuriya baba bagaragaje ubushake, iriya ni volonte politiki, ni ubushake. N'ibihugu rero bigaragaje ubushake tugomba gukurikizaho. Hari ibintu bareba, iyo ari byo by'uburenganzira bwa muntu n'ibindi byose, hari ibintu bareba bagasaba n'igihugu ko kibigaragaza. Gusa ikintu cy'ingenzi kiba cyavuye mu nama ziriya ni uko iyo abayobozi b'ibihugu byose bavuze bati ibintu turabona ari byo kandi ari byiza, ibikurikiraho ni procedure. Procedure hari impapuro, hari ugusinywa, hari inzego zigomba guteranya. Ariko iyo abakuru b'ibihugu bose nka kuriya bavuze bati turabona igihugu ari ngombwa ko kiba kugira ngo, ntekereza ko ririya jambo riba rikomeye, nubwo rigomba kujya mu nyandiko ariko riba rikomeye ku buryo hari ikintu kiba cyagaragaza yuko habayeho ubushake bw'ibyo bihugu.
Hari abakurikirana politiki muri kariya karere bavuga ko kubona hinjiye mu kindi gihugu kivuga ururimi rw'Igifaransa bishobora kuba akarusho ku bihugu bisanzwe bivuga Igifaransa bitavuga ururimi rw'Icyongereza. Aho muhavuga kwiye?
Urakoze cyane. Ndatekereza ko integration ya East Africa cya kwishyiramo kwa East Africa abo bitandukanye cyane no kwishyiramo ku Burayi, kubera ko iyo usomye ku Burayi zatangiye ari ibihugu bite bishingiye ku bucuruzi. Kwishyira hamwe ku Burayi ntabwo ibihugu byose by'Uburayi nk'uko ubibona. Hari igihugu cy'Ubufaransa cyangwa Igifaransa, hari Ubudage, hari ibihugu wavuga ngo ni Anglo-Saxon, n'ibihugu byari umugabane Igifaransa. Ni ukuvuga ngo kuba igihugu cyinjiyemo, kwishyira hamwe kw'ibihugu bya East Africa birimo birakurikiza inzira zimwe kwishyira hamwe kwagiye kubaho kw'ibindi bihugu bigiye bitandukanye. Ni ukuvuga ngo ari ukwishyira hamwe kwa East Africa, ari ukwishyira hamwe ku tundi turere. Inzira zo kwishyira hamwe za integration n'amategeko n'amahame agenga kwishyira hamwe ntabwo akenshi bijyana n'ururimi, akenshi bijyana n'icyo ibihugu bituranye n'abaturage bapfana n'ibyo bakorana kuruta uko umuntu yareba ururimi.
Mu kanya gatoya cyane rwose, akarusho mubona ko kwinjizwa igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo muri uyu muryango ntakahe, cyane cyane ku byerekeye ubutunzi?
Akarusho cyane, igihugu cya Kongo cyari gisanzwe gihahirana n'ibihugu bituranye. Umuryango wa TPG wari usanzweho. N'ubu ngubu umuryango wa TPG hari ibikorwa birimo bikorwa byo kuzamura umuryango wa TPG, kubera ko ntabwo bigeze bibaho burundu. Yari isanzwe ihari imihahiranire, ibi gutanga akamaro cyane ku bijyanye n'imihahiranire, kubera ko aho umuturage wavaga muri Kongo ajya Burundi, umuturage wo muri Kongo ajya mu Rwanda, n'uva mu Rwanda ajya muri Kongo, we yaciriye kuri ibi bihugu, bigiye gufasha ikintu cy'ubucuruzi, net profit y'ubucuruzi yavaga muri kariya karere igomba kwiyongera byanze bikunze. Kubera iki? Kubera kohereza ingendo, urujya n'uruza, movement of persons, urujya n'uruza nicyo kintu cy'ingenzi cyane kigiye kuba hagati y'ibihugu. Nuko ngo bigiye gufasha abantu mu mihahiranire cyane no kwivuza, ndetse kuba wajya mu gihugu gufata serivisi bikakorohera nko kuri bibona shenge numva.
Professor Tom Umulisa, murakoze cyane rwose ku kanya muhaye radio Ijwi ry'Amerika.
Murakoze cyane.
Ijwi ry'Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu gihugu cy'u Burundi, ibiharuro by'abandura umugera wa COVID-19 bibandanya kwiyongera. Leta y'ico gihugu ibicishe ku bushikiranganje bujejwe amagara y'abantu, yongereje ibibanza byo kwipimishirizamwo mu gisagara ca Bujumbura. Inkuru yateguwe n'Ijwi ry'Amerika ifatikanije n'abakunzi bayo mu Burundi. Tuyibaza Desire Hatungimana ari Kigali mu Rwanda.
Mu mpera z'indwi iheze, ubushikiranganje bujejwe amagara y'abantu no kugwanyikiza SIDA bwaratangaje ko ibiharuro by'abandura umugera wa COVID-19 vyiyongereye ku butaka bw'u Burundi, inyuma yo kugendera ibibanza bitatu biri mu gisagara c'ubutunzi Bujumbura bisanzwe vyakira bipimisha. Umushikiranganje ajejwe amagara y'abantu akaba n'icegera c'urongoye umugwi ujejwe gukurikirana ivyo umugera, yashikirije mu kiganiro kwamenyesha makuru ko hagiye kugurugwa ibindi bibanza vyo kwipimishirizamwo. Muganga Sylvinza Imana n'umushikiranganje ajejwe amagara y'abantu no kugwanya SIDA.
Kubera twabonye yuko muri ino minsi abaza kwipimisha ari benshi cyane, twabonye ko ari ngombwa bikenewe yuko hokongerezwa ibibanza byo gupimiramwo. Twabonye rero ko mu maguru masha hariho ibibanza batwongerereje cyane cyane ngaha mu gisagara cya Bujumbura, kuko ari naho twabonye yuko abantu banduye umugera ari bo baguma biyongera. muri ivyo bibanza ngira ngo no nabivuga bigiye kwiyongera ko kubibanza dari bihasanzwe byo gupimiramo hariho nko kwivuriro ryo mu Ngagara ivuriro ryo kumutakura ivuriro ryo mu Rubirizi ivuriro ryo mu Kanyosha ivuriro ryo kumusaga hamwe n'ikibanza cyo muri Rwakarede
bamwe mu baba mu gisagara cha Bujumbura bakira neza igwizwa y'ivyo bibanza byo kwipimishizamo umugara wa COVID-19 bamwe mu bayaze n'abakunzi b'ijwi rya Amerika ariko bakamenyesha ko bataronswa imiti bahejeje gutogwa uwo mugera kubera ubwinshi bwabo bagasaba leta kongera imiti
kongure no kugwiza imiti hanyuma naho abantu bakarabira hakahagwiza
ko bageye barabikwiregeza henshi batugiriye neza cyane mukuri turashimiye abavyumviriye barakotse turabashimiye
umushikiranganje ajejwe amagara y'abantu akaba n'icegera cy'urongoye umugwi igihugu ujejwe guhangana na COVID-19 atera kamo abanyabujumbura n'aba mu gihugu hagati akamo ko kubahiriza ingingo zose zo batuma birinda ico kiza Muganga Sylvie Nzeyimana abahamagarira kwipimisha bacumva ibimenyetso by'uwo mugera.
Ikindi twabonye nuko bandanya duhimiriza abene gihugu kugira ngo babandanye bakurikiza impanuro zo kwikingira kugira ngo ntibagume bandura kandi twongeye guhamagarira abene gihugu babandanye bipimisha nuko biriko biragenda ubu iyo umuntu abonye yuko bamaranye igihe yatowe mugera canke iyo yiyumvise ko ikimenyetso babandanye bipimisha
mu gihe makomira 3 ariyo ntahangwa mukazana muha yo mu gisagara cha Bujumbura haharugwa gusa ibibanza 3 byo kwipimishizamwo vyarongerejwe kuva kuri no wa mbere ubushikiranganje bw'amagara y'abantu bwafashe ingingo yo kugurura ibindi bibanza 6 kubera ko abipimisha abandanya bagwirirana umugera wa COVID-19 ubandanya kwiyongera mu gihugu cy'u Burundi mu gihe hari nabakira incanco zo kwikingira uwo mugera haraheze ikiringo cy'amezi 3 ubu mu Burundi haharugwa incanco 2 Xinopharm gwavuye mu gihugu cy'u Bushinwa hamwe na Johnson & Johnson gwavuye mu gihugu cy'u Bwongereza gushika ubu ibiharuro vya nyuma biheruka gutangwa na leta y'u Burundi ibicishije mu kubushikiranganje bw'amagara y'abantu bivuga ko bamaze guhitanwa n'umugera wa COVID-19 bagera kuri 12 ku butaka bwose bw'u Burundi ni mu gihe ayandi makuru abakunzi b'ijwi rya Amerika bakura mu mihinga itandukanye avuga ko uwo mugera umaze guhitana abantu benshi cyane kuva mu kwezi kwa 5 ku mwaka w'2020.
Desire Hatungimana urakoze mu gihugu cy'u Rwanda ejo kwa 4 sentare nkuru ya Nyarugenge yarasibije urubanza rw'umunyapolitiki Abdul Rashid Hakuzimana yagirizwamo ivyaha byo guhakana genocide yakorewe abatutsi no gutera amacakubiri mu Banyarwanda. Umenyesha makuru y'ijwi Amerika Eric Bagirubusa Kigali mu Rwanda yadukurikiraniye ivyino nkuru.
Urubanza rwatangiye rukerereho amasaha agera muri 5. Twasanze ku miryango y'urukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge amatangazo yavugaga ko abacamanza bose b'urukiko bari babanje kujya gufata urukingo rwa COVID-19. Umunyapolitiki Abdul Rashid Hakuzimana yajuririye urukiko asaba gufungurwa by'agateganyo yitabye akoresheje uburyo bw'ikoranabuhanga rya Skype ari muri gereza nkuru ya Nyarugenge iri Mageragere mu nkengero z'umujyi wa Kigali. Umunyamategeko umwunganira Maître Jean-Félix Rudakemwa we yari mu cyumba cy'urukiko yabwiye umucamanza ko bifuje kuburana imbona nkubone aho gukoresha ikoranabuhanga. Yavuze ko ku itariki ya 21 z'uku kwezi aribwo batanze icyifuzo cyabo kuri perezida w'urukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge Bwana Dorufu Dahemuka, ariko ko nta gisubizo yabahaye. Yavuze ko bwaba n'ubwanditsi bw'urukiko ntacyo bwabamenyesheje. Yasobanuye ko aribyo Hakuzimana yifuje mu rwego rwo kubona ubutabera buboneye. Umucamanza yasobanuye ko abakuriye inkiko zisumbuye bose bari mu mahugurwa, bityo ko bagomba gutegereza ko Bwana Dorufu Dahemuka azarangiza akazabona gufata icyemezo ku busabe bwa Hakuzimana n'ubwunganizi mu mategeko. Hagati aho Hakuzimana yibukije urukiko yajuririye ko igihe cyagenwe n'urukiko rw'ibanze rwa Nyarugenge cyo kubafunzwe by'agateganyo mu minsi 30 cyarangiye. Arasaba gufungurwa by'agateganyo akabura na yidegembya kugira ngo hubahirizwe iby'amategeko ateganya. Ku munyapolitiki Hakuzimana kuguma kumufunga kandi ubushinjacyaha butarigeze busaba kongera igihe cy'ifungwa ry'agateganyo binyuranije n'amategeko. Urukiko rwamubajije niba yakwemera ko iyi ngingo impande zombi ziyijyaho impaka hakoreshejwe uburyo bw'ikoranabuhanga ari kuregwa arabyanga. Byatumye ubushinjacyaha butagira icyo busobanura kuri iyi ngingo yo kuba Hakuzimana avuga ko afunzwe binyuranije n'amategeko. umucamanza nyuma yo kumva ubusabe bw'uregwa n'umwunganira yahise agena indi tariki y'iburanisha ritaha kuri 20 z'ukwezi kwa mbere mu mwaka utaha wa 2022. Ku itariki ya 22 z'ukwezi gushize kwa 11 nibwo umucamanza mu rukiko rw'ibanze rwa Nyarugenge yafashe icyemezo gifunga by'agateganyo bwana Buduru Rashid Hakuzimana. Ni nyuma yo kwemeza ko hari impamvu zikomeye kandi zihagije zagezweho mu iperereza zituma ubushinjacyaha bumukekaho ibyaha bumurega. Ubushinjacyaha bumurega ibyaha bitatu: icyaha cyo guhakana no gupfobya Jenoside yakorewe Abatutsi mu mwaka w'1994, icyaha cyo gukurura amacakubiri mu Banyarwanda, n'icyaha cyo gutangaza amakuru y'ibihuha. N'ibyaha byose bikomoka mu biganiro Hakuzimana yagiye agaragaramo anumvikanamo ku miyoboro ya YouTube. Ari kuregwa arahakana ibyaha byose. Muri iyo miyoboro hari n'uwe bwite yari yarashinze awita Rashid TV. Mu magambo ubushinjacyaha bumuregesha harimo aho Hakuzimana arondora urutonde rw'abashatse kwiyamamariza gutegeka u Rwanda ntibabigereho bikarangira ubuzima bwabo bukomereje muri gereza ku mpamvu yiti za politiki. Muri abo avugamo umunyapolitiki Victoire Ingabire ukuri ishyaka Darufa umurinzi ritaremerwa n'amategeko y'u Rwanda, Maître Bernard Ntaganda perezida fondateri w'ishyaka PES imbera kuri ryacitsemo ibice, muganga Théoneste Niyitegeka, bwana Deo Mushahidi wa PDP Imanzi n'abandi. Mu mvugo za Hakuzimana yumvikana avuga ko umusanzwe mu biganiro wari ugamije gukora icyo yise kugangahura u Rwanda, kuko yemeza ko kurutegeka ari umwaku. Ubushinjacyaha bumuregesha amagambo yavuze asaba ko kwibuka Jenoside yakorewe Abatutsi byagombye kuvaho cyangwa bigakorwa mu bundi buryo, ubundi akanavuga ko atari Abatutsi bonyine barokotse Jenoside. Si ubwa mbere bwana Hakuzimana Buduru Rashid yambitswe impuzankano y'iroza iranga abafungwa. Yigeze gufungwaho indi myaka 8 kuva mu mwaka w'2006 kugeza mu mwaka w'2014 aregwa ibyaha byo guteza imvururu cyangwa imidugararo muri rubanda. Avuga ko yazize impamvu za politiki. Yakunze kumvikana avuga ko yazize ko yari afite umushinga wo gushaka kunga perezida w'u Rwanda Paul Kagame n'uwo yasimbuye ku butegetsi bwana Pasteur Bizimungu. Ahabagira ubusa ijwi rya Amerika i Kigali.
Ijwi rya Amerika, Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Ku isi yose abatandukanye baje batanguye kwitegurira Noheli n'ubunane. Ijwi rya Amerika twarungitse mugenzi wacu Vedaste Ngabo mu ikambi ya Murongwe iri Buvira muri Congo kuturabira uko Abarundi bahahungiye bari kubitegurira iminsi mikuru iheza umwaka.
Mu minsi mikuru isoza umwaka usanga mu nkambi z'impunzi z'Abarundi za Rusenda na Murongwe impunzi zaguze inka nyinshi zo gufungura kuri Noheli no kuri Bonane. Ariko kuri ubu siko bimeze, kuko ntanka ziri muri izo nkambi zimwe zaragurishijwe, izindi zinyagwa n'imitwe yitwaje ibigwanisho. Ntaho ndore Oscar numwe mu mpunzi zo mu nkambi ya Murongwe.
Janye n'iminsi mikuru twimirije kweri turayiteguriye, ariko nta munezero dufite kuko nk'imyaka yari yahora irengana iheze. Twahadufungura akanyama tukajya inyama kabisa tukayumva mu ryinyo, ariko ubu nta nka zihari barazomoye ku mvo zivanye n'umutekano muke. Barazihize barazomora kubwa abenegihugu b'igihugu cyacu tutuyemo cya Congo. Barazomoye kabisa tutazi imvo. Nta mpamvu rimwe ituma twogeye umunezero ko dushobora kugira umunsi mukuru atanyama turiko turarya. Nta hano namwe hari inka.
Butoyi Janine noshimangira ko bitazaba byoroshe mu minsi mikuru bitewe n'uko bashobora kuzabura inyama zo gufungura.
Minsi mikuru ntabwo tuzoyihimbaza nk'uko twahora tuyihimbaza. Kare hahora hagera tukabona inka nka 10-20 zaje mu nkambi tuzobaga tukazibagira inyuma y'inkambi tugasangira n'ababanyi bacu nyene b'abakongomani. Ariko ubu numva ko tutazogira umunsi mukuru biryoshe n'ukuri. Umutekano ntawo, turara tutaryane, turara n'ubwoba bwinshi. Ugira gato ukaza wumva ngo dodododo zano twutunze twose bakajana.
Kwizera Jean Pierre n'umuyangayanga wo mu nkambi ya Murongwe avuga yuko impunzi zifite amatungo magufi yene n'inkoko zatangiye kuzamura ibiciro byazo bitewe n'uko ntanka ziri muri izi nkambi.
Nk'ihene yahora igura 50,000 yagiye ku 15,000. Inkoko yahora igura 30,315 yagiye ku 40. Mana yake ibi byose byatewe n'umutekano muke w'ibitungwa muri iyi site ya Murongwe. Twebwe turiko turabona kweri ko bizotugora kuronka akanyama muri iyi minsi mikuru. Oya ntizogenda neza na gato kubera ko ibitungwa byaraheze nuwarafise agatima kugutunga nta kaba isubira kugira kuko ariho ubunyanyaso bwa cyane.
Simpunzi zo muri izi nkambi za Mulongwe na Rusenda zonyine zifite ikibazo cyo kuzabona inyama zizafungura mu minsi mikuru ya Noheli n'umwaka mushya, ahubwo n'abaturage b'abakongomani bazakiriye bari basanzwe bajya inka zivuye mu bibogobogo na baraka z'abanyamurenge nabo bafite icyo kibazo kuko nazo zanyazwe n'imitwe yitwaje ibigwanisho b'amayimayi. Vedaste Ngabo kubwaradijwe rya Amerika uvira mutarakivuye.
Vedaste Ngabo no kugira ko abandi banyagihugu bemeza ko Noheli basanze mu nzara arabo mu karere ka Bugesera kari mu ntara y'ubuseruko bw'u Rwanda, avuganye n'umenyesha makuru wacu Asumta Kaboyi, bamusiguriye ko uruzuba rwinshi ariyo mvunyamukuru y'inzara ibugarije.
Mu gihe cyo gusoza umwaka henshi wasangaga abaturage bashakisha amafunguro cyangwa ibinyobwa byiza bagatumirana bagasangira bishimira ko umwaka bawushoje amahoro. Kuri iyi nshuro abatuye mu mirenge inyuranye y'akarere ka Bugesera baravuga ko batazabona iminsi mikuru kuko bahuye n'izuba ryangije ibyo bahinze byose bitarera. Ijwi rya Amerika ryagiye mu murenge wa Kamabuye mu karere ka Bugesera. Hari mu masaha abahinzi baba bakiri mu mirima, benshi bagiye batwereka ko ntacyo bazasarura kuko izuba ribateje igihombo gikabije.
Twateye umunyobwa na temiringo atatu y'ubunyobwa nakodesheje yaririmo ibiro 15 minga ibiro 15 by'ibishyimbano nakodesheje. Nta kintu namba gihari usibye kugenda tugatoragura tukabizanira nk'ikabiryo. Ibi bigori ubona twari twabihingiye rimwe, ubu nabyo tujyamo tukahira, urabona ko ntakwera ntako.
Bishimbo nyine bitangiye kugwara ubusimba nyine no kuma bitewe n'izuba nyine. Ibintu byose byararumbye, habi bijumba imigozi iri kuma, habi ibigori nyine biri kuma, nta kintu bari gutera mu butaka nyine ngo kiveyo nyine.
Wahuye n'ubukoko buri hasi mu butaka, imyaka yose barahinga reka da, bahose haba hagaba hari n'ibishyimbo ntabyo. Turabona ubunyobwa bateyemo, urabona reka da, karagwa rimwe hari ubugore bwaheze hasi urabibona. Hari iki byose byataye imitwe, hazamo ibyo bikoko, abahinzi ibishyimbo bamwe bagenda basubizamo birongera biyoyoka gutyo, ubu ni imbuga gutyo.
Aba baturage baravuga ko badatabawe basoza umwaka bari mu bwigunge, barasaba Leta kubafashisha ibiribwa.
Turahangayitse kubera ko utekereza ko ibishyimbo kuva imbyumye kubera imvura bizurira.
Kwa tugiye kwinjira mu minsi mikuru nta kintu tuzinjirana, nta na gito, turabyibaza tukabatisa ubukoko. Ku gihe cyajyaga kigera tukinjira mu minsi mikuru turya ibishyimbo, turya ibirayi, turya ibintu byose byeze, turi gusarura mbega. Ariko ntacyo ni ukwicara gutya, abantu benshi barasuhutse. Hari umugore Maria hirya ha, abenshi bararyamye kubera inzara. Ni ukuri turabo gutabarizwa. Leta twebwe icyo twayibwira nuko rwose abayobozi bagomba kudutabariza bakadufasha nta kindi.
Ikigo cy'igihugu gishinzwe guteza imbere ubuhinzi n'ubworozi RAB cyemera ko imvura yaguye nabi muri aya mezi byatumye imyaka yangirika mu duce tumwe na tumwe tw'igihugu. Umuyobozi wungirije wa RAB ushinzwe ubushakashatsi ku buhinzi Sharire Bucagu yabwiye Radio Ijwi rya Amerika ko batangiye kuhira mu bice byugarijwe n'izuba.
Burasirazuba niho byari bikomeye cyane, ni naho twashyize imbaraga, twashoboye kugura n'imashini no gufasha no gutegura imiganda yo kuhira hamwe dukoranye n'abaturage. Uturere cyane cyane twari dufite ikibazo ni twa Ngoma, Kayonza, Kirehe, Nyagatare n'igice cya Rwamagana, akarere ka Bugesera. Abategereye ikiyaga twagiye tucukura ibyobo byitwa za damu, hanyuma dutangana za shitingi, ukagira amamodoka yikorera amazi, nawe akabagemurira amazi agashyira muri ibyo byobo, noneho abaturage bagakoresha utumashini buhira.
Muri uku kwezi kwa 12 Leta yatangiye guha ibiribwa bamwe mu baturage bahuye n'amapfa bo mu karere ka Gatsibo mu ntara y'Iburasirazuba. Abo Leta itarageraho barayisaba kubibuka kugira ngo nabo bazishimane n'abandi mu minsi mikuru isoza umwaka. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, mu karere ka Bugesera mu ntara y'Iburasirazuba.
Ijwi rya Amerika, Washington DC, mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Nshuti mwarimu duteze amatwi, aha niho duce tuba turabangiriye amakuru n'ibiganiro byacu vya kino gitondo. kuri mikoro mari kumena Jewe Diane ni nahazwe ibiganiro byegeranijwe na Dieudonné Cyubahiro byari bihagarikiwe na Frédéric Nkundikije ku izina rya bagenzi banje bose mu nkundire ndabike banure ndabipfuriza Noheli nziza mu biganiro tugiye kubategurira masaha y'imbere birimo muri isanga n'amakuru turabaha akanya gakwiye ko kwipfuriza abanyu umunsi mwiza wa Noheli n'impera nziza z'umwaka naho rero mu masaha y'imbere ahanje tubaza kuba turi kumwe saa 12 ku masaha yo mu Burundi no mu Rwanda ku mugoroba